Iri n'ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Yabonye umuntu ari ku moto yayibonye inyuma yiwe mu ntuze irikwiramukurikira muri leta se acaramubwira ati "Jeyi motirante bakenga batangura kukwepa bakwese gusa nazo zigakwepa barabanzanye niho baca bazubura hama baca barara."
Uwo ni Amandine Nasagarare, umukobwa wa Pierre Claver Mbonimpa, umuyobozi w'umuryango APRODEHASHI uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Amandine aravuga ku iraswa rya se. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jenny, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Pietro Claver Mbonimpa, umwe mu baharanira agateka ka zina muntu mu Burundi. Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi asaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiye mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane. Ico gikorwa kigayitse kibaye inyuma higandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana. Ivyo ngo bigaragaza ko ubwicanyi mu Burundi bwafashe iyindi ntumbero kandi ngo bukwiye guhagarikwa amazi atararenga inkombe. Umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha kandi ko gusubira gutangura ibiganiro vya politike arico kizotuma Uburundi butekana. Umunyamabanga mukuru wa ONU kandi yaramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa ONU ari mu bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique yishwe kuri uyu wa mungu. Uwo musirikare wo mu nteko za MINUSCA yarasiwe mu gisagara cya Bangi mu gihe izo nteko zariko zirondera gufata umwe mu banya Centrafrique yagirizwa gukora ubwicanyi. Haruhande y'uwo musirikare yafuye, ayo masasu yarakomerekeje abandi basirikare bishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagera umunani. Umunyamabanga mukuru wa ONU abicishije ku muvugizi wiwe asaba ko uwo mubisha yoshigwa imbere y'ubucamanza. Asaba kandi ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu cya Centrafrique kudasotora intego za MINUSCA kuko ataruhande zegamiyeko. Izo nteko za ONU zasubiriye inteko z'umwe bwa Afrika haraheze umwaka, zikaba zifise igikorwa cyo gucungera abanyagihugu no gushyigikira leta mfata kibanza mu kurindira amatora atekanijwe mu kwezi kwa cumi muri ico gihugu. Muri Afrika, abahinga mu bya makaminuza bo muri Afrika bamenyesha ko inyigisho za kaminuza muri ako gace k'isi ziriko ziratituka bivanye n'ibibazo by'amafaranga Afrika ifise muri ibi bihe. Ivyo nivyo byavuye mu nama iheruka guhuza abegwa n'inyigisho ku mugabane wa Afrika, inama yakoraniye muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo haraheze indwi. Abitavye iyo nama baremeza ko guteza imbere inyigisho za kaminuza arivyo bizotuma Afrika itera imbere, ariko ngo kubura uburyo bujanye n'amafaranga, inyubakwa zidahuye n'ibihe vya none, ubwinshi bw'abanyeshuri bifuza kubandanya kaminuza, nizo ntambamyi nyamukuru zituma abanyeshuri bataronka ubumenyi nyabwo. Basaba amareta y'ibihugu vya Afrika gushira amahera kwiye muri ico gisata, kandi umwe wese akamenya ko akwiye guterera agacumu k'ubumwe. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika ategekanya gushikiriza abanyamerika n'amakungu ku mpera z'indwi ijambo kuvyerekeye amasezerano aheruka gusinywa abuza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda, nk'uko bimenyeshwa na Josh Earnest umuvugizi mu biro vya Perezida Obama. Perezida Obama azoshikiriza ibyo yiyumvira byoshigikira bigakomeza ayo masezerano. Perezida Obama kandi ngo arafise icyizere ko inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika nayo nyene izoshigikira icyo gikorwa gikomeye amakungu yakoze abicishije mu vya diplomasi. Ati bose barabonye ko inzira yo gukoresha inguvu za gisirikare atari yo yoza imbere. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaratanguye kwihweza ayo masezerano kugira iyemeze canke yahakane. Uwo muvugizi wa Obama amenyesha ko mu gihe abashingamateka batoyemeza, Obama amenyesha ko azokoresha ububasha habwa n'ibwirizwa shingiro kwanka ivyo bazoba bashitseko. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ashikiriza ko abaministre b'imigenderanire y'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bavuga rumwe nawe ko amasezerano abuza Irani gukora ibigwanisho ruho nyanganda azotuma ko karere karangwamwo umutekano mu gihe yoshigwa mu ngiro. Ivyo John Kerry yabivugiye i Doha ahejeje kubonana nabo bashikiranganje b'ivyo bihugu.
Urakoze aruyizi kuri aya makuru. Nshuti zacu humura cyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri Radio Inshuti ya Bose, kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Dukomereze amakuru y'Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ishyirahamwe APODH riharanira uburenganzira bwa muntu riratabariza umuyobozi waryo Pierre Claver Mbonimpa waraye arasiwe mu murwa mukuru Bujumbura. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umukobwa wa Bwana Mbonimpa, Amandine Nasagarare.
Amandine na Sasagari, amakuru atangazwa avuga ko papa wanyu uba bamurashi umushyanahe Pierre Claver Mbonimpa, ibintu byifashe gute?
Ego nivyo ko bamurashe je na twari kumwigesha isaha 10:40, turasezerana afata inzira yo gutaha, nanje mfata inzira yo gutaha. Ngeze mu nzira niho naza numva iyo nkuru mbi ko bahejeje kumurasa, yakurikiwe na mamoto. Umuntu yari ku moto niwe yakushe priority imodoka hama aramurasa.
Aho hari ku munsi wa mbere ku mugoroba nk'isaha zingahe?
Hari gihe cy'isaha 12 nk'iminota nka 10 gutyo.
None ubuzima bwiwe bumeze gute muri iki gihe? Yoba ari hehe?
Muri uno mwanya ari kwa muganga barashamuvura, ntituramenya ikiza gukurikira, mugabo turizeye ko umukama aza kubikora.
Aho bamurashe hehe?
Bamurashe ku itama urusoro rundi rutaha kote y'umuhoko.
Abantu bari begereye icyo kibanza nta n'umwe yababonye cyangwa nta n'umwe yabonye abo bantu bamurashe cyangwa agafata amasalamu?
Oya, byabaye binyaruka kuko baciye batera biruka binjira muri quartier hirya mu Kinama.
Abo bari kumwe mu modoka hari icyo babaye nabo?
Oya, yari kumwe n'umushoferi we ntacyo yabaye.
Umushoferi ntacyo yabonye abo bantu ntashobora kumenya abari bo?
Yabonye umuntu ari ku moto, yabonye inyuma yiwe muntu uze iri kwiramukurikira muri retrovisor, aca aramubwira ati je iyi moto irante makenga. Batangura kukwepa bakwese gutya nazo zigakwepa, barabandanya niho baca bazubura hama baca bararasa.
Zari moto zingahe?
Bonkome hari muri sirikirasiyo we yavuze ngo zari moto nyinshi, mugabo izateye ziruka zinjira muri kasitiye zari zibiri, izindi ziguma inyuma.
Icyo gihe hari izindi modoka zariko zirarengana? Hari abantu babonye ikintu?
Hari muri ambuteyaje zirengana imodoka kome wari inyuma yiwe petekse yumvise urusori ntubeya muri ambuteyaje sirikirasiyo. Biragoye kutumenya ubigize muri uwo mwanya nyine, mugabo hari abantu bari ku imoto baciye biruka.
Mwebwe mu bamwashitse ku bitaro, muramaze gushika ku bitaro?
Yego twashitseho, bariko baragerageza abaganga.
Mwoba mwashoboye kuvugana?
Namubonye ku bwanje, mugabo ari conscient, nta byinshi avuga. Ikibazo ingorane dufise niyo umutekano.
Amandine, murakoze cyane rwose, mubandanye mwihangana muri ibi bihe bigoye.
Yego murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyari mu Burundi, ishyirahamwe ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu riramagana ubwicanyi bwakorewe Adolphe Nshimirimana n'ubumaze iminsi bukorwa. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Jean Baptiste Baribonekeza aramagana n'ihohoterwa ryakorewe umunyamakuru wa radio y'abafaransa Esdras Ndikumana warimo gukora akazi ke ahabereye ubwicanyi ku cyumweru. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri wa mbere, urongoye CNDH yasavye ubutungane gukora amatohoza ku bwicanyi bumaze iminsi bukogwa.
Ubwo bwicanyi rero buje kwiyongera ku bundi bwicanyi bugize iminsi bwibonekeza mu mpande zitari zike z'igihugu, na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, mu makati ya Cibitoke, Kanyosha, Musaga, Ngagara, Nyakabiga, hamwe rero no mu zindi mpande nka Mukike na Mutambo muri Bujumbura.
Jean Baptiste baribonekeza arongoye CNDH aranegura cyane ikubagurwa ryakorewe umumenyesha makuru kuri radio y'Abafaransa Ezras Ndikumana aho yari ku kazi kiwe. Ezras Ndikumana yarakubiswe arakwa n'ibikoresho vyiwe vy'akazi, urutoke rwiwe bararuvuna gushika ubu aracari mu bitaro. Ivyo byose byabereye mu gwego gw'iperereza inyuma y'iyicwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Mu mugwi CNDH baremeza ko Ezras Ndikumana yari mu kazi kiwe. Iruhande ya Ezras Ndikumana hari n'utwara ikambi y'abasirikare mu Ngagara, Lieutenant Colonel Ndenzako Michel, yakubaguye akanacumitwa n'imbugita mu mutwe azira nawe nyene ugo rufu rwa Adolphe Nshimirimana. Urongoye CNDH yabwiye abamenyesha makuru ko navyo nyene bagiye kubitohoza.
Kubijanye na komanda wa Kangagara, komisiyo ishaka ije kumuraba ubu nyene kujya twaravye Ezras Ndikumana, kujya twaravye famille ya General Adolphe Nshimirimana, dutegerezwa kugarukira ku miryango iba yabuze.
Haheze iminsi yakogwa ubwicanyi bukorewe abantu batandukanye bw'ubwoko bwose, kubera iki umugwi CNDH utari bwagira ico uvuze ukavuga ubu? Jean Baptiste baribonekeza yishuye gutya.
Twaragize amatohoza kugira ngo tumenye ingena ubwo bwicanyi buba, iyo buva nico bivako, nico ubutungane weza bugakora iyo mubonye yuko hariho abantu bishe abandi canke bakabahotera mu buzima bwabo. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu twaragize itangazo ririmwo ivyo twashoboye kubona nk'umuntu. Hariho igitigiri c'abantu bahitanywe n'inkuruma ya politiki tutari bwashobore kwegeranya neza, kandi n'ubu ico gitigiri komisiyo ntirashobora kucigeranya neza. Amatohoza twagize hariho ivyo twereka, hariho n'ayandi tukibandanya. Nibaza ko twobihanga izindi nkazi 2 canke 3 kugira ngo tumenye exactement igitigiri c'abantu bahitanywe n'inkuru. Kiki twashoboye gutohoza nuko hariho umumenyesha makuru yitwa Ezras Ndikumana yahotewe ubuzima, mugabo aragwaye ngani muzima. Ntiturashobora kuronka inkuru ubuhamya bwerekana yuko hariho abandi bantu babishwe inyuma yuko Lieutenant General Nshimirimana. Ikindi nacho kijanye n'ubwicanyi nk'icyo cyo icyo kuri Laberiane uvuze. Ni kuvuga wewe ubitubwiye nk'uko icyo komisiyo ikora iraheza ikabitohoza rero. Iraheza ikabitohoza. Ari nacho gituma ari vyiza yuko mwebwe abamenyesha makuru iyo bumvise inkuru kuyimenyesha igihugu cyose ni vyiza. Ariko no kuyimenyesha komisiyo ni vyiza kurusha. Kubera ko komisiyo iraheza igaca ikorera kuri iyo nkuru we uvuze ikaraba n'umuntu icyo kuri Laberiane ninde yishwe nande yishwe bigenze gute.
Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Bebo ya mgoosi waturarika Yenizu warudu hama gari
Nonifia nilito
Iwe, jizuwe kukwano omu gabi wawe Uza izo tezi mbele nukusamburi Kiku chaatu kwa ibaruzi
Uka utangu izo kutunziri mzeko Zirongo yu mugamge Chusu izo nikata ya Kalima tumenye kuriyo mwotu tabugaru umwe Beku mengu mwatea karanga muti wako mugamge wacho
Elona karanga muti mshako tugira Nukuturi gugu tutotora Mbao tutavugaru mwe, mbagumara barundi. Tegaza kusangi mbaa nura
mwa. Haji wala na mwange wose, na mwabja arange, hanume kusangi mwa. Yoni bibi gwani kushaka tuimarishi midyango yatu.
Ya sadza mga huu.
Na huku pele tuvi nyungu yao.
Maduhena.
Ahuku utulabonyu nasi.
Tuwara muhinyu uwe.
Ahuku. Uwa mahamwe tupe.
Ufate tumere. Tuwara muhinyu uwe. Kuhumia.
Sika hu, sika hu. Sika hu, mundas. Pinyundas, mundas.
Utwa maze kubona ku mwasi wacu ari kudukwegera mu ntambara.
Ndabakomeye amashi n'abahungu bwo ndabakomeye amashi no kure. Imunda se, pima ndaba amafaranga yose mushaka no munda se.
Neuja nawe, ukabanyitinya gufa. Urakwiye kumenya kuzima bw'umuntu aramaze aseseka ntibayoye. Gakinga uri wari wese atakindi uravye ataruka ari umuntu.
Gwaruka gwa Burundi. Ikisigiye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse. Twirinde basese nk'uyoze badukwegera mu biducanishamwo, ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda. Ejo nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasoje imirimo yo kumva icyo abaturage bavuga ku guhindura itegeko nshinga. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'abantu batandukanye barimo abanyamadini, abamugaye n'abikora ku giti cyabo ndetse n'abanyamategeko, adutegurira iyi nkuru.
Abanyamategeko, inzobere mu bushakashatsi abanyamadini n'abandi bavuga rikijyana nta tandukaniro rinini ku bitekerezo byabo, nibya rubanda rusanzwe ku guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwitoreza gutegeka u Rwanda. Bose barahurira ku marangamutima ataka ibigwi ubutwari bya Perezida Kagame ko kumubura 2017 byaba bibi. Benshi mu banyamategeko bahawe ijambo bavuga icyabateye kwandika basaba ko itegeko nshinga ryahinduka, bavugishije amategeko ibihabanye. Imbere y'abasenateri bayobowe na Vice President Madame Jeanne Gakuba, abo banyamategeko basobanuye amategeko mu buryo bugenekereza. Madame Marguerite Murekatete ntiyanditse asaba ku itegeko nshinga ryahinduka, ariko yatanze ibitekerezo ko ryahinduka Perezida Kagame akazayobora ubuziraherezo yananirwa bakazasubira guhindura itegeko nshinga.
Bityo nkabasaba ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakongerwa itegeko ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa agakomeza kuyobora ariko bikagaragara mu itegeko ko ari we wenyine.
Si uwo wenyine kuko hari n'abarata ku rugaga bakoreragamo rwatangiranye abanyamategeko 37, ubu bakaba basaga 1,000 kandi ko batanga ubutabera busesuye. Perezida Kagame ngo yatumye ruswa igabanuka mu magambo yabo irashira burundu. Uyu nawe mu bavuga ariko ijyana yagize icyo avuga ku guhindura itegeko nshinga.
Twebwe nta wundi dushaka, icyo dushaka ni ubutabera bw'iterambere.
Kimwe n'ahandi hose y'abadepite n'abasenateri basuye abaturage, ikibanze ni ukubabwira ikibagenza ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga. Mbere ya saa sita, Depite Jeanne Barikane na mugenzi we Emmanuel Mudidi yabwiye abanyamadini abikorera mu karere ka Kicukiro n'abandi ikibagenza.
Ariko turavuga tuti birashoboka kuba abantu bataratanze ibyo bitekerezo, bataragize icyo bavuga ku ngingo y'ijana na rimwe, hari impamvu zishobora kuba zinyuranye. Bamwe bashobora kuba igihe abandi bandikaga badahari, bari muri misiyo, bari barwaye, bagiye gusenga, abandi bagiye gucuruza piyo, hari n'abandi barindagiye gusisika basika. Turavuga tutari ko dushingiye kuri ya ngingo y'ijana, ya ngingo ya kabiri ku butegetsi bwose buva bukomoka ku mbaga y'abanyarwanda, reka tujye kwegera n'abandi. Hari n'iyo mpamvu twaje uyu munsi
kumva icyo rubanda bavuga ku byo banditse n'abatarabonye uwo mwanya wo kwandika. Inteko ishinga amategeko ivuga ko ibyihutishije bitewe n'uko rubanda bakomeje kubisaba. Senateri Tito yabwiye abanyamategeko n'abandi ko uyu mwaka ugomba kurangira bivuye mu nzira. Inteko ishinga amategeko yakiriye hafi miliyoni nke z'abanditse basaba ko itegeko nshinga ryahinduka, Perezida Kagame agasubira kwitoreza gutegeka u Rwanda, ishyaka rimwe riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritabyifuje muri 11 yemerewe gukorera mu Rwanda, n'umuturage umwe Vetus Nshimiyimana wa Rwamagana wahakanaga ko itegeko nshinga ritakorwaho. Abagize inteko ishinga amategeko bavuga ko ibi bishimangira ko demokarasi yatsimbataye mu Rwanda, rushimirwa n'amahanga imiyoborere myiza. Mu kiganiro kirekire cyihariye n'ijwi rya Amerika, Vetus Nshimiyimana wa Rwamagana wandikiye inteko ishinga amategeko ahakana ko itegeko nshinga ryahinduka, yatubwiye ko kuva icyo gihe na n'ubu hari ibimenyetso ko umunota ku wundi yakwicwa, ko yataye umuryango araraho yiboneye. Arasaba ubufasha.
Nasaba kwanza ubufasha bw'ibanze bwo kuba imyaka ipimunzi, cyangwa se nkabona ubufasha bw'uko abana banjye babaho. Niyo nawe ndi mu gihugu cyanjye, ni mu gihugu cyanjye ndi mu nzi simbayeho sisuye, urumva ni ikintu gikomeye. Ariko nanone sinagenda ngo mfe kugenda hanze n'ipimunzi, kandi sinatuso ko nayo nagenda, urumva ko nta hantu ndi.
Igisa n'uburyarya kubafata ijambo mu ruhame, barashimangira ko Perezida Kagame yategeka u Rwanda ubuziraherezo. Tumwe mu dutsinda twatambukagaho hanze y'icyumba abanyamategeko n'abandi babigaragarizagamo, abagize utwo dutsinda bavugaga mu majwi yo hasi ko bidashidikanywaho ko umukuru w'u Rwanda yateje igihugu imbere, ariko ko icyo gutegeka ubuziraherezo cyo basanga kidakwiye. Biteganijwe ko ibitekerezo byakusanyijwe bigiye gushyikirizwa inteko rusange ikabona kwemeza gutorera kamarampaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tugaruke inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaganiriye n'Imena mu rubyiruko rwa Afurika ejo kuwa mbere, ruhuriye muri programu yitwa Yari. Abo basore n'inkumi bagera kuri 500 bamaze ibyumweru bitatu bari muri za kaminuza za Amerika banonosora ubumenyi bwabo. Iyi programu yatangijwe na Perezida Obama umwaka ushize. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yakurikiranye ibiganiro urwo rubyiruko rwagiranye na Perezida Obama.
Perezida Obama yatanguye avuga ku ntambwe zimaze gushikwako mu karere ka Afrika kubera ubuhinga n'ubumenyi bwo gwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika. Yamenyesheje ko ariyo mpamvu yatanguje umugambi wiswe Yali ugene gwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika hamwe no kubaronsa uburyo bukwiriye kugira bashike ku nzozi n'imigambi yabo. Amenyesha ko buguruye ibiro vyo programa mu bice bitandukanye vyo muri Afrika. Yaratanze uburorero bw'abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika bariko bashira mu bikorwa imigambi y'iterambere mu karere kose ka Afrika. Yamenyesheje ko gukorana n'abandi bakiri bato b'imboneza bo mu bindi bice byo kwisa ari ibintu bikenewe. Yamenyesheje kwiyi ari intango naho ibibazo bitabura ngo abakiri bato b'imboneza bo mu bice bitandukanye byo kwisi bazokurana ko inyigisho kandi bazoba inkingi y'abazokwaruka mu bihe biri imbere. Inyuma yuko Perezida Obama ashikirije ijambo abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika yarabahaye akaryo kukubaza ibibazo. Mu bibazo bihambaye vyabajijwe harimwo ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, kazoza ka programme ya Yali, ukwiyemeza kwa Amerika kugwaruka rufisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi, uruhara rw'akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, urugamba rwo kugwanya iterabwoba, kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ikubagugwa ry'abakenyezi hamwe n'ivyerekeye gushira ingufu mu vyerekeye indero hamwe n'ikibazo cerekeye incabwenge ziva mu karere ka Afrika zikaja kuba mu bihugu biteye imbere nka Amerika. Ku kibazo cerekeye kazoza ka programme ya Yali, Perezida Obama yatangaje ko ashaka gutuma iyo programme igumaho mbere akanayagura igatandukira ibindi bice vyo ku isi. Ikintu yatangaje nuko igihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu azobandanya gushiraho uburyo abakiri bato b'imboneza bazokoresha kugira bavugane bahanahane n'ivyimviro na bagenzi babo mu bindi bice byo ku isi. Ku byerekeye kwiyemeza kuri programme ya Yali, Perezida Obama yamenyesheje ko bategekanije umuriyaridi w'amadola agenewe gufasha abafisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi. Yatangaje ko igice cy'ayo mafaranga azofasha abakenyezi n'abakiri bato. Amenyesha ko ayo mafaranga azova mu mabanki n'abatunzi batanga ifashanyo. Naho ku vyerekeye guhura uhara akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi, Perezida Obama yavuze ibikwirikira.
As a matter of principle, I would think that there should at least be one representative from the African continent on the Security Council, along with representatives from the other regions of the world and some of the other powers that have emerged.
Ati mu bisanzwe nibaza ku igihugu cyo muri Afrika cyo tegerezwa kuba mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi. Yamara si ibintu byoroshe kuko igihugu kironse ugo ruhara gitegerezwa kwitegurira amabanga janye n'icyo kibanza nk'ibikorwa byo gucungera umutekano ku isi, gutanga amafaranga afasha ugo rwego kurangura amabanga yago hamwe n'ibindi. Ku kibazo cerekeye gukumira abandi bifatiye ku ibara ry'urukoba n'amabi akoregwa abakenyezi mu ngo zabo, Perezida Obama yishyuye ibikurikira.
The notion that any African would discriminate against somebody because of the color of their skin after what black people around the world have gone through is crazy. It is infuriating. And I have no patience for it.
Gukumira abandi kubera ibara ry'urukoba rwabo umuntu aravye ivyo abirabure baciyemwo mu bice bitandukanye vyo ku isi ni ibintu bisiga ubwenge, ni ibintu bishavuje sinshobora kuvyihanganira. Perezida Obama yariko yishura ku kibazo cy'umunyamwema, yavuze ukugena abantu bameze nkawe bakumirwa mbere bakanicwa ibice vyabo vy'umubiri bikagurishwa. Perezida Obama yavuze ko gufata abandi mu buryo butandukanye kubera uko bameze canke uwo bakunda ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Perezida Obama yarangije ashimira abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika kuba batowe kugira uruhara muri programme ya Yali Yirichi, akaba yabifurije umugisha mu bihe biri imbere.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika
Buri mwaka ubushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga buriheweza uburyo amareta y'ibindi bihugu agwanya ukwambukisha imbibe abantu mu buryo butemewe n'amategeko ikoreshwa ry'abana bakiri bato ku rugamba bigigwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ni bimwe mu byaha bikomeye biteye impungenge iyi leta kwinjiza no gukoresha abana bakiri bato mu migwi yabitwaje ibigwanisho ni kibazo gihanze si yose nkuko vyamye vyibonekeza muri kahise Icigwa cyakozwe muri uyu mwaka w'2015 cerekeye ubudandaji n'ijabukishwa imbibe ry'abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko ku isi bikogwa cyane cyane mu bihugu bya Afrika na Aziya abana baranyuruzwa rimwe na rimwe bakagurishwa kugira bakoreshwe ku rugamba bagakoreshwa mu buzi bukomeye cyane mu kuzika amabombe aho kenshi usanga zibakomerekeje canke zikabahitana ahandi naho usanga bakoreshwa mu gukora mabi atagira izina bikabatuma bagwara ingorane sesereza mutima abakobwa n'abahungu bempi barakoreshwa mu ngwano akenshi bagafatwa ku nguvu bigatuma bandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu mwaka w'2008 niho leta zunze ubumwe za Amerika yasohora itegeko risaba umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga gushira habona amareta afise inzego zijwejwe umutekano zishigikiye imigwi yabitwaje ibigwanisho yinjiza kandi agakoresha abana bakiri bato ku rugamba iryo tegeko risaba umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga gushira habona urutonde rw'ivyo bihugu mu cegeranyo gishigwa habona buri mwaka ico cegeranyo kimaze gusohogwa ibihugu biri ku rutonde rwaco biraheza bikimwa imfashanyo z'amafaranga kumwe n'imfashanyo z'imyimenyerezo itangwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika ibihugu 8 nivyo byashizwe ku rutonde rwasohowe muri uyu mwaka ivyo bihugu bikaba ari Syria, Burma, Sudani, Somalia, Sudani y'Epfo, Nigeria, Yemen na Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo uyu mwaka Centrafrique n'u Rwanda ntivyashizwe ku rutonde rw'ibihugu byahawe ibihano igurishwa no kujabukisha imbibe abana bakiri bato mu buryo butemewe n'amategeko no kubafata ku nguvu mu buryo bwa ribwo bwose bugigwa mu bihugu birimo ingwano bikwiye guhagarikwa burundu ibihugu byose bikwiye gukorera hamwe bigakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe ategamiye leta mu bikorwa byihuta byo kwaka ibigwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abana bakiri bato bakoreshwa ku rugamba
Iryo byari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagarutse hano muri studio agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI aramagana ubwicanyi bwagombye gukorerwa Pierre Claver Mbonimpa umwe mu baharanira agateka kazina umuntu mu Burundi. Ban Ki-moon amwifuriza gukira kandi agasaba ko hoba amatohozwa ataho yegamiwe mu ntumbero yo gushengeza uwo yagira yihe iryo bara imbere y'ubutungane. Umunyamabanga mukuru wa ONI kandi aramagana ubwicanyi bwakorewe umusirikare wa ONI ari mu bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Centrafrique yishwe kuri uyu wa Mungu urangiye.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu by'akakanya naha bihumurije mukomeze gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mbifurije mwese ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho nkuko mubizi ni wa mwanya kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio hijwi ya Amerika uyu munsi turavuga cyane cyane ku bibazo bibiri hambaye cyane rwose turagaruka kwigandagurwa rya Adolphe Nshimirimana yahoze atwara ibiro bijejwe iperereza mu Burundi turavuga kandi no kurunani rwashinzwe n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta hamwe nabo muri societe civile mu nama barimo i Addis Abeba mu gihugu cha Ethiopia ariko imbere yaho reka tutangure twumvirize ijambo president wa Burundi yashikirije inyuma yaho hatangaje amakuru avuga ko Adolphe Nshimirimana yagandaguwe arashwe za rokete nka zibiri reka tumutege amatwi
imbere ya byose twagomba tubanze tubasabe mudufashe dushimira Imana kugira byose yo itanga ubuzima kandi ari nayo nyene ifise uburenganzira bwo kusubira ko kuri w'Imana igenekerezo rya kabiri myandagaro mwaka 2015 abarundi bari bazindutse baje guhimbaza Imana hari abandi bo bazindukiye kwitegurira gukora ishavu abo nabo bahekuye Burundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana intwaza ngabo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahitanywe n'ibisasu byabicanye bamwe atakindi barota atari ukwamiza igihugu mu maganya no mu marira turahujije umuryango wiwe turahujije kandi inzego z'igisirikare n'igisipolisi bari basanzwe bakorana bafatanye mu nda habwe nabo bahora bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu Burundi barabuze umugabo w'ijunja n'ijambo kuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yari intwari koko yari itanze bidasanzwe mu gukora atiziganya kugira hatebe hashingwe inzego z'umutekano zihurikiyemo abarundi bose Burundi bufise uyu munsi turamusabiye ku Mana mushobora byose imwakire mu bwami bwayo yongere ihe mutima wo kwihangana no kwigumya umuryango wiwe tutibagiye inshuti abagenzi n'abakunzi biwe aho bari hose toneho
iyo ganda kugwa ryari yamejwe kandi nkuko mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabidusomeye na Departement ya Leta ya Amerika uyu munsi rero turafise abatumire tafise abatumire babiri hariho Leonard Nyangoma arongo uyu mugambwe CNDD akaba kandi ari nawe yatowe aho mu nama iyo ya dis kugira ngo abe ariwe arongora ugorona ni rushasha rufise umugambi w'ukugarukana ijambo mu Burundi nkuko babivuga hamwe no kubahiriza amasezerano yarusha mu kanya araza kutubwira ico bashitse ko turi kumwe kandi muri we neza mushika nta henyango bareyo na
amahoro meza Frederico
murakomeye
yego ndakomeye sinzi nkawe
nanje ndakomeye buhoro buhoro turi kumwe kandi na Felix kubgayo nawe nyene ari i Bruxelles mu gihe cyo wirigi muri we neza Felix
mwiriwe neza Frederic nkaba ndamukije na Nyango Mario Nari ndamubwiye mwiriwe nawe bise kwa komeye
Mario neza Felix
Imana ishimwe ko twese dukomeye
ego be imbere ko dutangura kuri ico kibazo cerekeye ugorona ni mushiga nta Nyango banashaka mu gice mutubwiye mbega aho mwumviye amakuru y'igandagwa rya Adolphe Nshimirimana mwebwe mwavyakiriye gute eka mubibona gute mushya na Nyangoma mushya na Nyangoma turi kumwe lika Leonard Nyangoma muranyuva lika dutangure ku mushya na hehe Felix ni aba wiwe atwumva Felix kubgayo ayo makuru mwa yakire gutiganda gwa Adolphe Nshimirimana yahoze atwara ibiro bijejwe iperereza mu Burundi
n'ukuri kose makuru narayumvise ndagwa mu gahundwe kuko iyo umuntu apfuye akagandagurwa bunyamaswa n'abantu baje babitwaza inkoho zikomakome nk'ivy'amarokete kugira bica umuntu umwe birababaje gose nje nacengira icyumviro cy'akababaro nka kumwe numva iyo umunsi bagandagura umuhisinga dayemerikiyo uwo Adolphe n'umuntu yagwanye cyane bikomeye kugira ngo dusubire kugaruka mu ntwaro ya demokarasi mu ntwaro ikiye mu matora kandi n'igisoda gishobore kuba igisoda kiranga bene igihugu bose murumva rero agihe numva ko yagandaguwe naraguye mu gahundwe na jewe ndabona yuko abakoze ico gikorwa ari gikorwa kigayitse gose kwareba abandi bagomba kudusubiza nyuma ngo dusubire mu ihumbi ariko narashimye umwifato w'abanyagihugu bababaye ariko bakigumya n'abategetsi b'igihugu bavuze bati abarundi nimutekane nta kwihora inzego z'iguguzira inzigihugu zirahari bazotohoza kandi n'amatwi yansomira ndumva yuko ngo bamwe bamwe mu bakoze icyo gikorwa kigayitse ko baba bamaze gufatwa ndibaza ko ubutungane buzokora bugakoresha amategeko busanzwe bukoresha kugira ngo ukuri kujya habona nta kintu mbona no bivuga ko n'ukuri kose
abajejwe gutohoza ubwo bwicanyi bahawe ikiringo kibingana n'indwi kugira ngo bazobe bashoboye gushira habona raporo yerekana bakoze iryo bara muribaza ko ico kiringo gikwiye canke muribaza ko ivyo izokurikizwa
oya ndibaza ko ico kiringo ko gikwiye kuko Burundi si igihugu kinini ya gose kandi ababikoze bari mu mujyi wa Bujumbura imodoka yari mwo abo bakozi ba nabi barayibonye abanyagihugu barabibonye ni kuvuga ko anketi bitari bigoye kwitangura ni nacyo gituma nimba ari byo ababikoze bamwe bamwe bamaze gufatwa ndibaza ko n'abandi bazofatwa bahamageze bakavuga rero icyo imvo n'imvano yabatumye bakora iryo shana bakora iryo bara
ubu naho tuje kumushyira na Nyangoma Leonard Nyangoma Leonard murashaka kutubwira aho mwumvi ubwo bwicanyi mwavyakire gute mwebwe
allo uranyumva neza
ndakumva neza duga ku ijambo
mu byukuri umengo ntibiba neza
twe turakumva
uranyumva
yego
ejo tarumvise yuko generale Adolf Nshimirimana yagandaguye yarafite amabanga akomeye cyane mu gihugu nta n'umwe byoshimisha yuko umuntu yitwa Bunyamaswa kurya ndetse turaboneyeho n'akazi ko kubaza umuryango wiwe n'abandi bose bamwiyumvamwo birazwi yuko Adolf yagirizwa ibibi byinshi byakozwe bikorwa muri icyo gihugu ubwicanyi no kwirirwa ndasubiramo ndavuga ariko twebwe kubera dushaka leta igendera ku butungane twifuza yuko twashima yuko yoregutse imbere y'ubutungane akagira ushaka kumwagiriza akamwagiriza ibyo amwagiriza weatikoewe ndi mu ba mbere bashize ingingo yo gukura rero ijambo numvize ry'ijambo mukuru w'igihugu ntibyari bwacitse bo yavuze neza mugabo yanimwacijemo byose yari gucishamwo akavuga yuko abantu bo imbere gufata abantu rwose gufata ngo bantu nuko babahora ibi n'ibi n'ibi babikeka ko yogabisha abo bose boba bagomba kuja mu ngororero kubera iyo gushinga ntahe yagandaguwe
mushe nanjye ngo mu Burundi harabaye igandagurwa ry'abategetsi nk'iryo cyane cyane muri 1995 muribaza ko itohozwa rizogira icyo rishitse ko cyane cyane nk'uko twabyumvise babahaye indwi imwe
nko kubwira ntacyo ndaririndiriye ko muri aka kanya leta igumaho naho Burundi izatogenda itariki 2026
ni hazotangura amabanga yiwe ikiringo cya
arabaza twereke abagandaguye Imana irumva asubira twereke abagandaguye bababikira b'abatariyano ibi bintu mu Burundi byo kudahana nibyo bitera ubwicanyi kubakira ku rwiri nibyo bituma ubwo bwicanyi kubandanya ndetse nibaza yuko umukuru w'igihugu rero ubu yokwikubita agashi muri aka kanya iminsi 2023 asigaranye agashira yituze mu gihugu
akagenda iminsi muvuga asigaranye niyo ikiringo ciwe agiye kurangiza ko azotangura ikindi urazi ko yatowe
naba bakiri umukuru w'igihugu kuva itariki 2026
ivyo ninda bivuze ni Nyangoma canke n'abanyagihugu
abarundi babivuze twese turabivuze
wewe uri Nyangoma ku gatwe kawe reka tubaze umushinga ntahe
abarundi bose
reka tubaze umushinga ntahe
kandi abigize abadanije azoba areze bwirirwa shingiro yahiye n'amasezerano y'Arusha
reka tubaze
yemeje kubahira bizivyo byemeje kubahiriza
reka tubaze mushya nta Felix nawe nyene afite ico ishora cyane cyane kuvyerekeye ivyo mushikirije kudahana eka ikibazo cyo kudahana mu Burundi n'ivyo mushikirije byose Felix
ivyo murabona amabi yabaye mu Burundi ni kuva u Burundi bwikukira mu 62 hanyuma tuze turavuga ibintu tubimwe tutavyibagira muradi yuko mu muri ya corridor rusha bavuga yuko ateza kuba ijya komite verite reconciliation kwa izo kifasha kugira ngo abarundi bamenye ukuri abari kurigwa bari kurigwe baca mu bucamanza baca mu bucamanza ama mumbije byose nibindi bigenda byiyongerako genda bona yuko amatohoza zoba ariko icyo nikindi kibi cyongereye kubindi kuko mushega ntanyango bavuze ati twibuke Imana irumva twibuke ababikira twibuke nabandi ko atakubakira kugwiri ariko ntitwibagire ndadaye ari we yatumye ibi byose turimo biba ugandagwa ndadaye n'abamufasha biwe benshi ndabize bari n'abagenzi uwo mushinga ntanyangoma nkarishari nkabimaze ubute nabandi tukaca tugenda nabandi bose bagiye bapfa murumva ibintu byo kwicwa mu Burundi abantu bagandagurwa si byubu kandi ico naco ndacemera yuko uburundi bukwiye kubandanya bwubaka inzego zigendera amategeko ariko mu gihe tukiri muri iki kiringo turindire yuko iyo komite verite reconciliation izoba turindire yuko ukuri kuzomenyekana murumva ko abandi babandanya bikika mu kiza ariko tukabundi baduce babyibagira abari bazobyibagira ama nabagandaguye ndadaye hariho amanketi yabaye mugabo ntacyarashobora gushika ko nabagandaguye kwa gasore muradi yuko hari benshi bavuga bati ubanza gwabaye kwa ngondagonde abagandaguye ngenda ndumwe n'ubugu bamwe baracyidegembya abisha abasoda mu 69 bamwe baci imanza baracyariho hajya mu Burundi baridegembya murumva yuko ubwo ruhagarara tugera tubandanya turimwo n'ukuri kose umushinga ntanyango kuko bivuze nibyo hazo kugera igihe byose duca umurongo tukabimenya tukamenya ukuri uko ariko kugira ngo umuntu akoze uzohirahira wese ngo akore ikibi acyahanwa tutayindire nayo ubu hari abakikinga mu kiza kukubera ivyo vya verite reconciliation bitaraba kuko bimwe gusanga kuva batanguye hamwe bavuga mu kirundi ngo agatoki gahetamye ngo agatoki kamenye gukomba kama gahetamye hari ababandanje ibyo bikorwa by'ibibi by'ikibi bivi kuva kukira n'ubu babona ko ari ingingo nziza ya politike yo gushika ku butegetsi ibyo byose rero murumva ni ibintu bitransishinga twese nta n'umwashuri yashaka kubishima ntashobora kubinezererwa mugabo iyo komite verite reconciliation nitaba hari abazobandanya bikinga mu kiza
mu nshingano ya nyangoma yavuze kandi ibyerekeye iminsi ngo perezida Nkurunziza yo wasigaje icyo kibazo mu kivuga kwiye
amatora yarabaye yaritoje atogwa turingire ko arahira amani yarahira dushitangura ikindi kiringo cya kabiri cyo gutogwa n'abanyagihugu mbona ko umuntu biharira ko cyane umwanya munini
reka tugaruke ku mushinga ntanyangoma atubwire cyane ivyavuye ivyapfundikiwe Addis Abeba mu mushinga ntanyangoma ni mwebwe mwatewe agateka ku kuba muzorongora ugurunani mutubwire ubwa mbere na mbere twibutse abarundi bose izina ry'ugurunani muce mutubwira nico mwapfundize
urakoze ungundi nuvuga gatonya kuri ivyo visa vuze ndetse na mwunganire ibije kudahana ikibabaje Felix n'abarundi bose batwumva kuba amasezerano yari yo shwasinywe urabona gena byagoranye gushiraho ujya mugwi ujejwe gutoza no kumenyesha ukuri kumenya ukuri ku bibazo byabaye mu Burundi urabona harabaye intwaro mfata kibanza haraza intwaro ya Nkurunziza imyaka 10 yose twari twizeye yuko uwo mugwi ucajaho uburyo rero ubu abantu bose ugomba gukora icaha avuga ati ndagiye niyice zobibazwa ujya mugwi uhagiye ariko icyo nuvuga nta uwo mugwi ujaho utajaho ubutungane bwariho bwategerezwa gukora yaho niho gahagaze umuntu baca babigira urwitwazo ngo ndamwishe baramwishe naka no kurindira wa mugwi gukora itohoza usanga ibintu byaragerekeranye ngira uzoba imyaka ijana tuzoshobora kubitosora byose hanyuma kuri icyo kibazo uje kubaza nibyo ntiwabeshe twarakoraniye hariya imigambwe nyinshi amashyirahamwe menshi adaharanira inyungu za politike reka n'abanyacubahiro benshi nk'abahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi reka abahoze ari abakuru b'inama nshingamateka icyegera cy'umukuru w'igihugu barakoraniye hariya ya dizabe bakumva umukuru w'igihugu cya Ethiopia ku cyicaro cy'umuryango wunze ubumwe bw'ibihugu bya Afurika ibi bita New African kuriweza ibibazo biraje ishinga u Burundi ibibazo reka turaraba amagume ari mu Burundi hanyuma turabona yuko asigwa ahanini n'ubutegetsi ibyo kuri ingorane nyinshi mu gihugu cyacu zanyu zitegwa n'ubutegetsi ugomba gutwarira akagwi kabo hari n'aba bagomba gutwarira intara ubwoko bwabo nibo batera uwo mwuka mubi ayo magume iyo bihereye ku mukuru w'igihugu aho nyanze bwizwa shingiro yarahiriye ko n'amabwirizwa n'amasezerano y'i Arusha urabona n'abandi bose baca babibonera bavuga ngo mwite ubibukuru ugakwira hose n'umubi ubibukuru ugakwira hose rero rero twaciye tubona duti ibyo bintu twibandanya kandi abarundi baradusabye bati nimutuje imbere mudufashe kwiyamiriza kabi kugira ngo uburundi bugaruke ku murongo wa demokarasi ku ntwaro y'ubutungane
ibyo mwayaze hariya n'ibintu abanyagihugu babashikirije mwarabanje kuyaga nabo abanyagihugu nyangoma canke abo murongoye mwarabanje kugira inama nabo murabiyaga
umwe wese urabona abo bose n'abashinga nayo bijunja n'ijambo abo bose bitavye inama barafise abantu babo bari nyuma yabo bose umwe wese arafise abantu iwe bari nyuma iwe benshi abo bose bumva twarahuje sanga icyo kibazo kirahambaye bati inda dushinge uru runani senarezi inama y'igihugu iharanira yubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi i Arusha n'ugarukana intwaro y'ubutungane urumva ko ubutungane ikiba gikomeye n'ikintuze mu Burundi hanyuma rero twebwe hagiriwe bitera ubwoba emwe iduharanira neza y'uburundi duharanira gusubiza agateka umurundi kugarukana demokarasi yanigiwe muri menshi n'intwaro ya Nkurunziza muri imyaka cumi eka kubahiriza amasezerano y'Arusha no kugarukana leta yubakiye ku butungane
muzobigenza gute muzoca mu matora muzogira muzohirira
ukwikukira koko ukwikukira burya nta demokarasi ishoboka igihugu kitikukiye igihugu gisa n'icyagurishijwe aho rero nibyo ntumbero y'iyo nama nyamukuru ibindi mushaka murabimbaza ndabibabwira
mu kanya gatoyi cyane rwose nyangoma iyo migambi muzoyishikira gute uburyo muzokoresha ni ubuhe muzoja mu banyagihugu ka muje matora
abanyagihugu nibo bafise ijambo rya nyuma ni ukuvuga amatora ukamenya ngo amatora ngo ni ikintu bapfa gukora gutyo oya oya twebwe tuzoja mu banyagihugu abanyagihugu barabidusabye kandi n'ubu turabandanya kuko warabonye ko babyerekanye ku mwaka mu kwezi kwa gatanu bari kubariyamiriza manda ya gatatu ya Nkurunziza abanyagihugu abarundi mwarabonye ko n'amakungu yatutawe ariko arumva ikibazo cy'u Burundi nabo nyine tubibumvishe hanyuma bashobore muri iyi minsi asigaye ngira ngo Nkurunziza arashobora no kwihanura nk'uko nabivuze nayo musabye ibyo bibi byose ubwicanyi buriko buraba bugahagarara inama n'ingingo mu biganiro hari abaca bibaza ngo tugomba kujya mu maleta jewe nta maleta ndondera
kujyamuondondera
nuko tubone turonka leta itegura amatora ayo matora ntacayateguye kiriho
ntayabaye
Nkurunziza yaritoye yari agomba kwinegaho
reka duhe n'ijambo Felix kubwayo agire icyo avuze ku buryo mushikirije mu mushinga ntanyangoma Felix
je ko abarundi bashe kuja hamwe kugira ngo biyungunganye bagire umugambwe cyangwa bagire urunani nta kibinda byubonamwo ikigoranye nuko umuntu ashobora kwibaza ingene bariko bariyungungana n'ababafasha kuko twese turabizi abantu turazinanye turabona yuko ibintu byabo naho bavuga ngo bishigikiwe cyane n'abarundi ibintu bishigikiwe cyane n'abanyamahanga nibo bagurira amatike nibo babarihira ama déplacement ikirundi kirango gatoya iyo bajya niyo bava byinshi turabona ko bifashwe mu mugongo n'abanyamahanga icyo nacyo twabibonye muri za Siri twabibonye muri za Libya mwe ni zonani mwe ni ugo rubaye mu rubwo buryo ari abantu bo hanze bafashe mu mugongo abene gihugu turana yuko iyo bishitse imbere gose leta iri mu gihugu itameze magabo ko bizana uruhagarara ugasanga igihugu kirononikanye no gusubira inyuma kigasubira inyuma kuko iyo bavuga ngo hari ubwicanyi ngo buvuye mu buturuka mu butegetsi abatera igihugu abiriko baratera igihugu harabake mu cibitoke harabake mu mwaka uheze harabake bubanza mukayanza nahandi abo bose si igihugu citera sinze guzigutera nabitera bava hanze nabo nyine bari mu gurunani ayo makaritsiye ari Bujumbura amwe yagomuka ngo ariko ari yamiriza ngo itogwa ry'umukuru w'igihugu nkuru nziza Pierre baraturiye aba misore hariya mu zamuntu babaturiye n'amapine urumva ubwo bwicanye ntaho uvuga ngo ni ubwicanye buturuka ku ngo ku butegetsi ni ubwicanye buturuka mu bantu nyepolitiki bamwe babona yuko badafise abanyagihugu badafise abanywanyi benshi bashaka kubatora bagiye mu matora bagashaka gushaka guhirika gukoresha igikenye gukoresha ingufu n'ubwicanyi bwinshi kuko naho uvuga yuko Uburundi bwiteye mu mezi aheze hariya mu Kayanza n'ahandi murumva rero yuko bavuze bati tugomba tugire urunani tugire politike tuzoje gusigurira abanyagihugu ibya politike hama amatora ni aza tujye kwitoza abanyagihugu batwemerere badutore icyo naho gayo uwo mugambi mugabe ari umugambi kuza kurondera gutera uruhagarara kuza guhirika inzego kugwana kwica abanyagihugu muri byo nta n'umwe yabishigikira
imbere yuko tukugaruka ko mushya nta nyangoma hari ibibazo bashikirije mpava ndakoza mu kanya na turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika James mwiriwe neza mu ngaho
ego turi ngaho murakomeye namwe
ego murafise ikibazo
ego ubwa mbere twagomba dutere imbere yuko dushikiriza ikibazo
ego
twagomba twifatanye n'umuryango wabuze bwana General Adolphe Nshimirimana
yego
ubwo rupfu rugishyika ngaha mu gisagara uko twabibonye n'uko twabyumvise twarabonye yuko hari imigwi ibiri y'abantu hari imigwi yakiriye bavinye abandi baratamba baranwa yuko apfuwe hakaba n'undi mugwi wababajwe n'ibyo wahora wumva kuri uwo mushingantahe General Adolphe tukibaza ati mbega ibyarabivugwa ku madosiye harakuri yavugwa ko umuco ugiye kuba gute mbega bigiye kuzimangana cyanke bizobandanya bitohoza hama nkaca mbandanya kwijya mu nyakubahwa mukuru w'igihugu yashyikirije aho yerekanye yuko bwana General Adolphe Nshimirimana yari koko umugabo w'ijunja n'ijambo yahuza abantu bose aba tugiye kuraba kubona intwari nk'iyo mukuru w'igihugu yahagize uko kose yitavye Imana ugiye kuraba mu gisagara cyangwa mu Burundi bwose ukabona umenga nta cyabaye mbega agaciro yamuhaye ku bakangana gute nk'uko yavuze yuko yari intwari hama nkate ngaruka kuri bwana Nyangoma nongera ndamubaza nti mbega mwibaza iki ku bigiye gukurikira inyuma y'urwo rupfu rw'iyo ntwari General Adolphe Nshimirimana hama nkaca mbaza uwo wundi yavuze ati ngo amatora yabaye umukuru w'igihugu ngo byarahetse mbega amatora yabaye kuri nde nande hariko hahiganwa nde nande hama nkaca ingaruka ku nama yabayiriye hariya muri Ethiopia mbaza nti mbega bwana Nyangoma amatwi adusomera tubwira yuko inama yabaye muri Ethiopia mutari muhasi bishoboka gute yuko umuntu atari mu nama agatorwa kurongoza umugwi nk'uyu hama ikindi kibazo nongera mbaza ni ikibazo cyerekeye opozisiyo muravuga ko neza ngaho iyo nama yari yuzuyemo abapozisiyo bishoboka gute kubona umuntu yari akomeye cyane naho yahemutse bona agatogwasa atatumiwe muri iyo nama mbere amatwi adusumira tubwira yuko Aime Magere yari yarungitswe na Gwasa mwa mwamusubije inyuma mbe byaba byavuye kuki mbega abarundi bo kwitega iki k'ubukene inzara ukwicwa guhohoterwa buhongo ari byo biranga iyi ntwaro mwewe ngo bamuzanye iki
cyo twemeza cyo twizera ngo tamaze kumenyera inani nyinshi harabaye agese ikibiri harabaye amizero ariko bose kwaguma mukingana mu majambo yerekana yuko abanyepolitike bo mu Burundi haguharanira inyungu y'abanyagihugu nyabona muharanira inyungu yanyu amaroho yanyu
Dekado tangure kuri cyo kibazo ca mbere ubaje ibibazo bitari bike byo hava bisoba abashinganda turi kumwe n'ivyinshi cyane gose dekado tangure kuri cyo kibazo ca nyuma muhereje ko eka harabaye inani nyinshi nkuko mivuze bikaba byibonekeza ko hashora kuba hari inyungu eka z'abanyapolitike bonyene mwavuze waserukiye agatoro rwasa Emmy Magera ashora kuba yarirukanywe yaratowe umushyana nyangoma mvuga ko atari hari reka abanza duhe umuco kuri ivyo bibazo byose umushyana nyangoma
yego urakoze mushinga nawe kuri ico kuri ivyo bibazo wabajije kandi wagize umwihezo mwiza doshima kubiri ko biraba mu Burundi ikibazo cya mbere yabajije ni ibibazo by'urupfu ibyo kwirikira kuri ibyo bikurikizi urugo rupfu rwa Adolf ntashobora kubimenya mugabo byose biva ku butegetsi nabivuze muri aka kanya umwera uvi bukuru ugakwira hose n'umubi nuko nyene jewe ndahumuye bamwe ntimwari bwapfumwari batsirindwi na kabiri igihe ibara ryabaga mu Burundi twarabuze umukuru w'igihugu urindwi na kabiri Micombero kenshi yaba yiborerewe yashoboye guhumuriza kugira ngo ubwicanyi buhagarike muri iryo jambo Nkurunziza yavuze nico gituma navuze ndi hari akantu ntumvise atavuze ko guhumuriza abarundi kandi kukwihaniza abo cabaja mu vy'imporero
yarabivuze mugabo nkuko mwavyumvise ijambo ntitwarihitishije ryose
ico niki ubutegetsi bubyifashemo neza ntibutangwe gufata abanaba nuko batari mu mugambwe canke nuko bagiye mwibarabara ngo canke ca gihe biyamirije manda ya gatatu n'ibiki harabaca baja mu vy'imporero aho ingwirikizi ca zibandu kandi n'iryo tohoza niho rishoboka niho rishoboka neza bitumi ni munda kandi kugira bigende neza nabivuze Nkurunziza niyemera kinjura icyo si nirwanda kigaruka ko murumva niyo mushinga nta yavuze ko atamatora yabaye ntamahiganwa yabaye n'ibindi nari navuze yewe siho nari nibyo koko muri ijya nama mugabo niho nari ndabise umugambwe
mushinga ntahe nyangoma mwavuze ibihugu byo mu mahanga bifise ijambo mwabivuze ariko ivyo bihugu byose muri iki gihe bitera kamo gasaba ko abarundi boja hamwe mu biganiro eka bagashira imbere leta ako mbe izo nama muzozitaba mu gihe ho bibiganiro urugo runa ndwanyu mushasha
mbega twegwe nta gimi twarushangi twarugiriye twarugize kugira ngo duhimirize tuje mu biganiro na leta atasabisabi turumwe ngira ngo uranyumva abo bakubise bagomba kurira ahubwo yabariye ubutegetsi twebwe abo amakungu ntiyabariye twebwe aribyo wagomba ndajya kugaruka nuko byo Felix yavuze umushinga na Felix yavuze nariko ndishura ku ivyo bibazo ujiriyemwo Frederico
guduga ku ijambo bandanye
yo nari nariko ndavuga siho nari koko jewe simbesha ariko niho nari kugiti canje ariko nari natumye jewe nyene mutumba wanditseho nari ariko murundi ko bavuga niho nari ijambo narishikirije nari natumye umunyabanga mukuru w'umugambwe umushinga w'amateka ni mutari barazi umugambwe senedede neza twumva niho kandi rero uti bagutora gute atariho wari ibyo birashika mbe urazi ko mirerekano yatowe 65 akaba umushinga w'amateka yari yahungiye mu Rwanda yaratobara umushinga amateka kunako n'ukwibutsa urumva baranyizigiye n'ubutari ho mugabo yaserukiwe ni nk'uko yoba yariho hariho wayavuze ngo muri opposition